nzamba
nzambira samirana
Niriwe nshuti namwe bakunzi ba radio inzamba kaze makuru yo kuruno wa gatandatu mukakara umwaka w'2021 shuzin kaze rije ngiye kuyabashikiriza nayo akabagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi bariyamiriza gatotezo kariko karakoregwa mfakazi wo mu ntara ya Gitega, ariko ahogwa ko afise abana bari mu gambwe SNL wa gatungwasa. Murano makuru murumva uwanonosoye ibijanye n'amategeko aho asigura ko ibiriko birakogwa kuri uwo mfakazi binyuranye n'amategeko. Mujenye nindero na ho kuri uyu wa kabiri ni ho hatangura mu Burundi bwose gukogwa ikibazo cha leta giha uburenganzira abanyeshuri kuja muri kaminuza. Muri ayo makuru turabashikana mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara cha Bujumbura byakorewemo ico kibazo. Muri aya makuru kandi turakubitira mu ntara ya Cibitoke, aho muza kumva gatotezo kariko karakoregwa umworozi wo muri komine Buganda, ubu akaba afunzwe nyuma yaho atakambiye asaba gusubizwa inka yibwe ziri kwa mustanteri w'iyo komine. Kaze mwido nido yano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa, duhere ano makuru ku mwihwezo w'uruganda rwa radio inzamba. Leta y'u Burundi ntiyigera yiyamiriza canke igwanye ubugizi bwa nabi buhitana abantu mu Burundi. Mu gihe mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa gatanu guheze, inganda zatikiye mu mitego yabereye mu Rutegama mu ntara ya Muramvya, ubwicanyi bwabereye mu ntara za Mwaro, Gitega na Bururi, leta y'u Burundi ntiyigeze yerekana ishaka ryo kwiyamiriza no kugwanya ubwo bugizi bwa nabi. Uko kuba sindabibazwa kugatuma haba abibaza ko leta y'u Burundi itoba ibifisemo uruhara. N'umwihwezo w'uruganda rwa radio inzamba dusomegwa na Diane Nkurunziza.
Mu kiringo cy'umwaka president Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, abantu batari bake baramaze guhitanwa n'abagizi ba nabi batega imitego ku mabarabara mu bice bitandukanye by'igihugu. Twobibutsa umutego wabereye muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya, wahitanye abaharurwa mu 20 mu kwezi kwa gatandatu guheze, imodoka ziraturigwa. Imbere yaho mu kwezi kwa gatanu, ikindi gitero cyari cyabereye ku ibarabara Muramvya Gitega ahitwa Iburambana muri komine Muramvya, ahasize ubuzima abarenga 15, naho nyene hakaba haraturiwe imodokari zirimo ingenzi. Ubundi bwicanyi bwagiye buraba mu ntara zitandukanye, aha twovuga Inyarusange mu ntara ya Gitega muri uku kwezi kwa Ruheshi nyene, ubwabereye muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi n'ahandi mu mihinga itandukanye. Nta na rimwe hose leta y'u Burundi yigeze yereka Abarundi n'amakungu ko yiyamiriza ubwo bwicanyi, eka mbere n'amatohoza akorwa nta bumenya ahaherera. Abandi bandi bakibaza igituma iyo leta isa n'itabinezwe, aho mbere bamwe bavuga ko zoba ari mbonerakure urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi rwoba rubikora, narijya umurwi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ugira amatohoza ku Burundi mu vyegeranyo vyawo, we utangishanije kwerekana ko urwo rwaruka rumwe rwahawe ibirwanisho bikira umuriro. Ikindi abantu bibaza kandi giteye amakenga ni uko amatohoza abaye hafatwa aba hafi y'umuryango wabuze, kahumengo uwo muryango niwo wihekuye. Abandi bafatwa ku bwinshi nabo mu migambwe itavuga rumwe na leta. Ivyo biruko mu gihe mu bindi bihugu vyubahiriza agateka kazi na muntu, iyo habaye ubwicanyi nk'ubwo abategetsi baca bahagurukira rimwe bakabwiyamiriza. Uburorero twotanga ni igihugu cya Canada, aho mu kwezi kwa gatandatu guheze abantu bane b'umuryango usengera mu idini rya Isilamu bishwe. Icyo gihe umushikiranganji wa mbere w'icyo gihugu Justin Trudeau yaciye ahaguruka ashikiriza ijambo abanyagihugu, yongera ahoza umuryango wabuze. Mu gihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe hiciwe abantu munani I San Jose muri Leta ya California mu kwezi kwa gatanu uno mwaka Joe Biden arongoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaciye ategeka ko idarapo ry'igihugu riduzwa kugera hagati yaciye asaba inama nshingamateka na nkenguzamateka kugira ibishoboka byose kugira ngo batuze ubwicanyi nico gituma Leta y'u Burundi yari ikwiye kuva mu gace ririmo ikiyamiriza ubwo bwicanye n'ababukora amatohoza aciye mu muco agakorwa abagiriwe n'icyaha bagahanwa hakurikijwe amategeko
Hari umugabo w'umworozi yahagaritswe n'igendereza ryo mu ntara ya Cibitoke kuva kuri uyu wa mbere amakuru ava muri komine Buganda asanzwe abamwo avuga ko uwo mworozi yariko asaba musantere wa komine Buganda ko yo musubiza inka ziwe yari yibwe zikaba zabonetse mu iraro rya musantere wa komine Buganda ababanyi biwe cyo kimwe n'umuryango bakaba basaba ko uwo mworozi yorekugwa akanasubizwa utwiwe ni nkuru ya Beniax Serakana
Uwo mworozi azwi ku izina rya Emmanuel hari haheze indwi zitatu yibwe inka zibiri ziwe zibwa n'abantu bataramenyekana inyuma y'imisitari mikarondera ko yotorizo nka ziwe ababanyi bahavuye amubwira ko inka ziwe ziri mu iraro ry'inka zitunzwe na Pamphile Hakizimana mu Stanero Komine Buganda Emmanuel yarashitse aho iryo raro riri maze aribonera ko by'ukuri izo nka zibiri ari zimwe ziwe kuri uyu wa mbere niho yaje gusaba uwarongoye iyo komine ya Buganda ko yo musubize inka ziwe ariko n'ibyahavuye bimworohera abari ngaho kuri komine bari banagiye mbere kumufasha gusaba izo nka bigana ko musitanteri wa komine Buganda yaciye ahamagara uburongo igendereza mu ntara ya Cibitoke nawe acayuriza imodoka ari umworozi aramutwara mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri imbonerakure z'umugambo uri ku butegetsi zavuye zija gukura izo nka muri iryo raro maze zijanwa mu kibanza kitaramenyekana nk'uko aba muri iyo komine ya Buganda babyemeza abanyagihugu bakibaza ko uwo musitanteri n'uburongo igendereza bashaka kuzimanganya amatohoza ku bwabo ngo birateye isoni kandi birababaje kubona umutegetsi nka musitanteri afatanwa itonga ry'inka zari zimaze iminsi zirondegwa basaba ko ababakurira nko mu gipolisi na parike kumushengeza akanahanwa hisunzwe amategeko ababanyi hamwe n'umuryango basigura ko gushikuba ataza uwo mworozi Emmanuel afungiwe mu gihe uwo mworozi yari karasunagugwa agomba jano n'urongo yigendereza mu staneri wa komine Buganda yabwiye abari bahari ko Emmanuel adandaza inka mu gihugu cha Congo kandi kibujijwe ibyo abanyagihugu bakaba babitera ivyatsi kuko ngo bamuzi nk'umworozi gusa basaba ko yorekugwa kandi agasubizwa inka ziwe uruganda rwa radio Inzamba rwahamagaye Pamphile Hakizimana arongoye komine ya Buganda akaba yamenyesheje ko atacavugira kuri radio Inzamba
naho byakabonetse kubona umuntu azira icaha cakozwe n'uwundi ivyo nibivugwa n'umushingwa manza Jean d'Arc Daninyana asanzwe yaharanira agateka kazi na muntu aho yiyamiriza agatotezo kariko karakorega umupfakazi wo mu ntara ya Gitega komine Nyarusange azira ko abana biwe bari mu mgambwe CNL umushingwa manza akabona ko ivyabaye kuri uwo mupfakazi biteye kubiri n'amategeko Jean d'Arc Daninyana agasaba ko ubutungane bwokora amatohoza yimbitse kandi ko iterabwoba ririko rirakorega uwo mupfakazi ryohagarara
ni ibintu bitumvikana na gatoya ko umuntu ashobora guterwa ubwoba no gushaka kwagirizwa icaha cakozwe n'undi muntu nkuko ingingo ya 18 y'igitabo cy'amategeko mpanabyaha cy'u Burundi kibitegekanya iravuga ko kwitirirwa icaha ari umuntu ku giti ciwe nta ushobora guhanwa usivye bikogwa vyiwe bwite ingingo nayo ya 19 yitegekanya ko uwakoze icaha niwe wenyene ku giti ciwe agikora akoresheje ubwenge bwiwe nkuko bisobanurwa n'amategeko byongeye kandi abayobozi nka perezida w'umugambwe mu ntara canke umuyobozi w'intara nta bubasha bafise bwo kugira iperereza ku byaha byakozwe hari igipolisi na parke bibijejwe turasaba rero dushimitse ubutungane bw'u Burundi kugira ngo buhagarike iryo terabwoba ririko rirakoregwa uyu mukenyezi bamukingire kandi ko iryo perereza ryokogwa hakurikijwe amategeko
ukugwanyiriza hamwe imigwi y'abicanyi mu karere k'ibihugu by'ibiyaga binini bisaba ko ibihugu byose biri muri ako karere bifashanya ni muri iyo ntumbero hatanguye kuri uyu wa kane inama igira kane I Bujumbura ikaba ihuza abarongoye ibisata by'iperereza n'umutekano mu bihugu by'u Burundi, u Rwanda, RDC, Tanzania na Uganda. Iruhande y'izo nzego, iyo nama ikaba kandi yitabwe na bamwe mu barongoye amashyirahamwe yo mu karere ya Afrika n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Icivugo c'iyo nama kikaba ari ugukomeza ukwizerana kugira habe ugufashanya kwa karere mu ntumbero yo kugwanya imigwi y'abicanyi, nkuko byashikirizwe na General Idefense Habarurema harongoye iperereza ry'u Burundi igihe ariko aruguru ibikorwa by'iyo nama.
Inzamba.
Tubandanye aya makuru mu bijanye n'indero. Uno munsi niho hatanguye ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kwiga kaminuza mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara cha Bujumbura chatanguye gitevye kubera ubwinshi bw'abahakorera. Inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Ikibazo cha leta bita exeta chagenze neza mu bice bitari bike by'igisagara cha Bujumbura. Ani ngo ku mashuri ya district ya Tanganyika na district ya Kabiga nkuko mugenzi wacu yaci yavyemeza. Kuri district ya Kabiga abanyeshuri bari baraye bahawe nimero bikaba byatumye batangura kugiye. Mu bibanza byo mu buraruko bw'igihugu naho nyene byagenze neza kiretse kuri test Kamenge cyatanguye gicere bisaha irenga. Aha byavuye ku banyeshuri bane baje gukora batari ku rutonde. Ariko bahavuye bemererwa gukora kubera umuyobozi w'ishure yemeye ko abaje. Ku isesuwisi naryo abanyeshuri batandatu bari ku rutonde ntibakoze. Umwe mu bari kuri iyo centre avuga ko bahebye ishuri. Aha hari hahuriye abanyeshuri 610 bavuye ku mashuri 10. Mwomenya ko abanyeshuri 553,078 aribo bakoze ico kibazo mu bibanza 106 biri mu gihugu cose.
Amatoni arenga ibihumbi ndwi vy'ifumbire niyo akenewe mwirimwa ry'agatasi gemirije nayo hektari zirenga ibihumbi 15 nizo zizokoregwamwo uburimyi bwa kijambere byashikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri. Kugiwe gufasha kugira imbuto zirobanuye zishikire abarimyi biri mu vyihutirwa. Umviriza.
Kubijanye no kwitegurira irima ry'agatasi kuko turabijana haramaze gukogwa ibi bikurikira. Ubushikiranganje bwarihaye ihangiro ryo gutunganya neza amatongo yose ndimwa ashikana canke arenza y'ibyari zibiri mu minsi itarenga ijana. Ayo matongo yose yaramaze gusasumwa akaba afise uburinganire bungana na hektari 15,998 kandi akaba amaze kumenyekana akazoca arimwa kijambere. Gusasuma kw'amatongo yose ashikana uburinganire hektari 2 nizirenga kugira aze akurikiranwe neza kwegereza abarimyi ifumbire ingana amatoni 2,486.75 hamwe n'ishwagara ingana amatoni 2,303.72 n'ibiro 500 ufasha gutegekanya imbuto zirobanuye z'ibigori, ibirayi, biharage n'imboga.
Dusozere ano makuru mu bijanye n'inkino. Kuri uno wa kabiri igihe c'isaha 3 z'ijoro Espanye irakina n'Ubutaliyano mu rukino rw'igice ca kabiri gishira ca nyuma mu nkino za Buraya. Ubutaliyano bumaze gutsinda inkino zose bumaze gukina bufise ico busumbije Espanye itsinda bigoranye. Muri Copa America naho haza guca uwambaye hagati ya Argentine na Colombie. Idonido na Blaise Nijimbere.
Ku kibuga cya mbere haza guca uwambaye hagati ya Espanye n'Ubutaliyano mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma mu nkino za Buraya zisa n'iziriko zirasozegwa. Kugeza uno munsi Ubutaliyano inkino zitanu zose bumaze gukina bwaratsinze. Kiretse urukino rwa Autriche rwabaye nk'urugora abakinnyi ba Mancini, izindi zaraboroheye. Mu rukino rw'igice cya kane gishiri cya nyuma bakina n'Ububirigi, Ubutaliyano bwarerekanye ko uno mwaka bushaka igikombe mu kwerekana urukino rwiza cyane imbere y'umugutari woroshe. Kuri uno wa kabiri rero ico gihugu giza gutana mu mitwe na Espanye itsinda ariko bivuye kure cyane. Mu gice cy'umunani gishiri cya nyuma bakuyemo Croatia mu mwanya w'inyongera, mu gice cya kare gishiri cya nyuma batsinda Suisse kuri za penalti. uwo mugwi kuba nugeze aho abamuka muri icyo gihugu babona ko ari gihamana kuko wari watanguye nabi cyane. Ibyo bihugu rero si ubwa mbere bihuriye mu mahiganwa akomakomeye. Mu nkino 14 ziheruka guhuza iyo migwi, Ubutaliyano bwatsinzemo zibiri gusa. Muri izo ntsindi zibiri harimo iyo mwaka w'2016 aho Ubutaliyano bwatsinze Espagne mu gice cy'umunani giciri cya nyuma mu nkino za Euro. Kuno wa kabiri rero Espagne ikaba yifuza kwihora ariko n'igikorwa kitoroshe namba imbere y'Ubutaliyano umaze gukina inkino 32 zikurikiranya budatsinzwe. Uza gutsinda azoca amenya uwo bazohura mu rukino rwa nyuma hagati y'Ubwongereza na Denmark. Muri Copa America naho nyene hariteze urukino rukomeye cyane hagati ya Argentina na Colombia isa 9 z'ijoro. Ubwo rukino niruza koroha namba. Mu nkino za hafi zaheruka guhuza iyo migwi, Colombia yaranganije i Bogota na Argentine ibitsindo 2-2 mu nkino zo kurondera imigwi izoja mu gikombe cy'isi cyo mu mwaka w'2022. Mu gikombe cya Copa America naho cyo mu mwaka w'2019 Colombia yatsinze Argentine ibitsindo 2-0. Naho biruko Argentine itaratsindwa mu nkino zitanu imaze gukina muri ino higanwa nihabwa amahirwe yo gutsinda. Ikabishika ko izoshihura n'umukeba wayo Brazil yarayitsinze Peru igitsindo 1-0.
Arakoze Blaise Nijimbere no ngaha duce dusozera no makuru twabateguriye twabatubashimiye kuba mwaduteze yomi. Josine Kaze nayo bashikirije nkabanda bifurije ijoro ryiza naho ubutaha.